Abagabo bane Bigirimana Emmanuele, Gashinge Stefano, Bigirimana Jonas na Harimenshi Jean de Dieu bose bo ku mutumba wa Gihungwe bahagaritswe n'abapolisi babasanze mu mihani wabo kuri w'Imana igihe cy'isaha 3 z'ijoro userukira abigenga mizero y'abarundi mu ntara bubanza Alexis Manirakiza inyamiriza ifatwa ry'abo banywanyi
abantu bane bavuga ko bafashwe bo ariko barabavuga ariko babagiriza ngo bakoze inama ngo cyenewe n'amategeko mugo ikidutangaza nuko babagiriza inama kandi batabafashe bakiri muri iyo nama kandi batabafashe bavuyemo niyo mugo bakata kubafata mu nzora urumva ni ibintu bitandukanye n'amategeko twese tubona yuko ari ibintu by'akarengayo ariko arabarenganya
uwo ahagarariye abigenga mizero y'abarundi mu ntara bubanza avuga ko ihagarikwa agasakisaki ry'abanywanyi b'uwo murwi wa politike atayini ntumbero bifise atari ukubuza abandi banyepolitike kuja ku rubuga Alexis Manirakiza avuga kandi ko benshi bazira ko banse kwinjira mu mugambwe uri ku butegetsi
benshi barababariye yuko ngo batagiye muri CNDD ngo nta bindi nta yandi mahungiro bafise murongo urumva zero sinibaza ko byokunda kuko amasengero turabona ko ari menshi umwe wese ajya mu rusengero ashatse urumva uhatira igikere mu mwobo kidashaka ugahabwa ukimena amatwi
umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi arahakana ibivugwa n'uwaserukira abigenga mizero y'abarundi mu ntara bubanza Pierre Nkurikiye yabwiye Ijwi ry'Amerika kwabo bagabo uko ari bane bahagaritswe bagirizwa inama zo mu kinyegero zitemewe n'amategeko umushinga mateka hagati y'u Rwasa arongo yabigenga mizero y'abarundi ku rwego rw'igihugu akaba n'icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshinga mateka ntiyemera ibishikirizwa n'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi cyo kimwe n'umuhagarariye mu ntara ya bubanza nabo nyene yiyamiriza ifatwa gasakisaki ry'abanywanyi biwe akavuga ko baba bariko bakwa uburenganzira bahabwa n'ibwirizwa shingiro
abantu barafite uburenganzira bwo kuvugana bwo kubonana icyo bavugana ko birahari imivyinshi icyo cyabaye cyahaye kuva ryari kuko iyo byaha babandikira ugiye kuraba mu bitabo mpana byaha nta namwe byanditse bagacero bavundire mu minyororo atani imanza bacirirwa umucamanza yagira ngo agiye kuraba iyo dosiye telefoni kaza SMS kaza ati bagumizeyo kumucamanza yabona ko atarubanza rurimo na buhoro buhoro ibiro nibaza yuko singendo ya demokrasi na buke buke biboneka ko ari yangendo yo gushaka yuko haba umugambwe umwe wonyene mu gihugu ivyo navyo ntacyo byo twungurana gitoyi kiretse ko byose bize inyuma Burundi rero je nkagira ko ntera kamo abatware bamenye yuko ibanga bafise n'iryo gufasha bose kugira ngo batere imbere bamenye kandi ko ibwirizwa shingira Burundi bwemera yemera yuko abantu bitandukana mu byiyumviro kandi ko atanumwe abwirizwa gukumirwa kubera ibyiyumviro byiwe cyangwa idini cyangwa ikindi kindi hariho amasezerano mpuzamakungu yemegwa nk'amategeko y'u Burundi ko yashyizwe mu ibwirizwa shingiro barasubiramo bayasome bayubahirize bareke kwitwaza ibibanza bafise cyangwa ububasha bafise ngo babikoreshe nabi baburizamo agateka kazi na Murundi
umwunganirizi akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwari hagati mu gihugu Terase Ntahiraja avuga ko abo mu bigenga mizero y'abarundi atacu bakwiye kwitwaza kuko ataburenganzira bafise bwo gukora amanama agasigura ko inani z'abigenga zemerewe gukora mu matora gusa
ibyo bashingira bitamura neza yuko inani zikogwa mu bihe by'amatora rero igihe amatora yaheze wato utatowe ivyo o nta manama irana ashoboka kuvuga cyo kwiyamamaza
uhagarariye abigenga mizero y'abarundi mu ntara bubanza asaba ko abo bagabo bane bahagaritswe mu ijoro ryo kuri uyu w'Imana borekurwa kuko atacaha bakoze ni mu gihe amakuru y'Ijwi ry'Amerika rikesha begereye inyamiramabi ifise dosiye y'abo bagabo avuga ko basanze ataco bagira bazoca barekurwa i Bujumbura Evariste Nzikobanya nka Ijwi ry'Amerika.